mu bihugu bitatu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini hari mu Rwanda no Burundi abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiri aheze. Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishyirahamwe MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo niwe watwara iryo shyirahamwe rifite icicaro i Kampala mu Buganda.
Dutanze akarorero nko ku gihugu cy'u Burundi, igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye ku ibarabara rya Bujumbura Gitega muri Muramvya, aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwaza ngabo yo ku ipete rya koloneli mu gisirikare. Tukagaruka kandi tukavuga igitero cy'abitwaje ibigwanisho mu Rwanda ku rubibe icyo gihugu gihana n'u Burundi. Tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku igenekerezo rya 25 mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abantu batari bakabandi barakomereka, bakomerekejwe nayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza. Nitwo kwibagira rero ibindi bibazo nkamwe n'ivyo bibera mu gihugu ca Kongo eka no mu bindi bihugu. Tugarutse mu gihugu ca Uganda, hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yomuha uburenganzira bwo kugerageza igisasu ca misile yakoze. Twebwe tukavuga tuti mbega ico gisasu azogerageza mu kiyaga Aruberuto ibinyabuzima vyo muri ico kiyaga, abasanzwe bakoresha ayo mazi canke abegereye ico kiyaga nta ngaruka mbi bizogira.
Kuri uyu wa mbere, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA, International Action Network on Small Arms, wishinze kugwanya ibigwanisho bito bito, batanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. MIRPD, ijisho ry'ayo mashyirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini, ribona ko urwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu.
Duhereye ku madini, amashirahamwe, amareta, intwaro, abanyamigambwe, eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari, ko bose boshyirahamwe ingufu tugafatanya mu kugwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro, kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo atinye.
Akane nako kamo kishyirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza ko ku mwaka ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga 500,000 cyane cyane mu bihugu birimwo uruhagarara. Afrika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi. Abakora muri ico gisata basaba amareta gukura mu banyagihugu b'abasivile ibigwanisho byose, ndetse umusirikare, umupolisi cyangwa undi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe by'akarorero.
Mu kurabira hamwe yuko amategeko agenga ibigwanisho bicira umuriro yoba akurikizwa, haba ku bitunzwe hakurikizwa amategeko no ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko. Ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko tugasaba amareta ko yovyaka ababitunze, ku bitunzwe hakurikizwa amategeko naho dusaba ko uwugikoresheje nabi agahanwa hakurikizwe amategeko nyene. Ikindi rero dusaba abanyagihugu ni kudoma ku rutoki kuri uwo wese atunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha, bakamushengeza ku nzego z'umutekano cyangwa z'ubutungane, batamushengeje bakamukingira ikibaba cya kigwanisho kizohindukira mu kuza kubica.
Mu Burundi, leta iheruka gutangaza ko abateye amagrenade ku ndwi iheze ari abakora iterabwoba. Mu kwezi kw'12 umwaka w'2019, abahinga ba ONU bashize habona raporo ivuga ko mu buseruko bwa Congo hari imigwi y'abagwanyi irenga 100. Haciye umwaka, inama nkuru umutekano ya ONU yashize ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba, imwe muri iyo migwi ariyo FDLR na ADF NALU. Iyo migwi ikunze gutera ibihugu vy'u Rwanda n'Uganda ikomokamwo. ONU ivuga ko muri ico gice hari n'indi migwi ikaze naho itari ku rutonde rw'iyikora iterabwoba. Iyo nayo ni nka Red Tabara na FNL rwanya leta y'u Burundi hamwe n'umugwi wa Mai Mai. ONU ivuga kandi ko iyo migwi yose yishe abasivile barenga 840 mu mwaka uheze. Nayo mu ntango z'uku kwezi, perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yatanguje urugamba rwo kugwanya iyo migwi igiteje sibe, ashiraho ibihe bidasanzwe z'intara za Ituri na Kivu y'amajaruguru zihabwa indongozi za gisirikare. Pierre Clavenio, inkuru Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.